Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na 95.2. Ni umwanya w'amakuru yo mu Burundi.
Kwera naratumye kuvuga kuko bacha bansika bakankekeza ngo ngwamugira wasida ngo zino bajimande.
Uyu ni umwana wavukanye umugera wa sida, ni mukanya rero mu makuru y'u Burundi. Umutama w'imyaka irenga 60 yarishwe akerewe ijosi mu ijoro ryakeye muri zone ya Buyenzi mu murwa mukuru Bujumbura, ariko ntibaramenya uwo ari we. Eloge wirika neza yaduteguriye inkuru.
Uwo muntu yiciwe iruhande y'umusigiti mukuru wo mu Buyenzi ku ibarabara rya 13 zone ya Buyenzi komine Mukaza hagati mu gisagara cya Bujumbura. Nkuko twavyiboneye, nyakwigendera yari umutama kuze arenze imyaka 60. Hassan Nahimana, umukuru wa karitiye ya 4 mu Buyenzi, yemeza ko wishwe ataramenyekana.
Uyu muntu tugize ntitugize tumumenya ko twavyotse mu gito baje kutubwira abavuye ku musigiti baje kutubwira yuko hari umuntu yafuye hajyanye babakereye kwa baragerageza kugira ngo bamukure hajyanye bamwirukane babibiranga nta numwe amuzi. Urumva icyo twakoze, twaciye tuhamaganza abakuru wa ruje kugira ngo tuko turafashanya kugira ngo umuntu mushikane kwa muganga turabukuntu baza kumuhambaza iteka.
Naho wishwe n'abamukereye bataramenyekana, bamwe mu banyagihugu bo mu Buyenzi baribaza intumbero y'ababikoze. Uwo ni umwe muri bo.
Mu Buyenzi wacu kuva na kera narindi amagumi ya 1994 abantu bose baje birukira mu Buyenzi aha nibo baje birukira basanga ari amahoro ngaha. Kuva kera abanyabuyenzi bamwe twigumya twifashe hamwe, abahutu abatusaba twari turi kintu kimwe, amadini mbalimbali. Bon, ivyabaye mu minsi yaheze amanifestasiyo yarabaye, barondeye ukuntu badomeka Buyenzi turabigwanya ibintu turavyansi navyo nyene ko twebwe mvya politike nitwinjiramo cane cane turabura ubuzima bwiwacu twikora ivyacu gusa, turabatekinisiye turabakomeresa niko katwikorera. None ibiko biraba ubu si ibindi nuko babonye yuko Buyenzi atakundi kundi boidomeka reka batangure kuzarazana imivyimba baza bakerera abantu baterera ngaho basanga abantu bajyamye ngaho bazamu bajyamye kubarabara bakerera kuko tubona tugiye abanyagihugu cyo turatekanye prime ariko twumvira abo bantu ico barondera tubona ko ni wa mugambi nyene no kwerekana yuko Buyenzi nayo nyene ko yashikiriwe kuko n'umuntu yari yakerewe nani igihumbi afise mu mufuko n'umuntu w'umutamashaje vraiment ni ndawo nikora nani cyo twumvira tuti si umunyapolitike na mayira afise n'ubwo bamuhoyiki cyo tubona yuko inzango zizikibi shakwerekana yuko Buyenzi bicika.
Uwo mutama abaye umuntu agira kabiri yishwe akerewe muri zone ya Buyenzi mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Uwo mukenyezi yibaza ko ababikora babiterwa n'ibintazi.
Ibintu turiko turabona birateye ubwoba cyane kubera banyamwema bahora bicwa. Tumva amajambo menshi, wumvise ku radio bavuga byinshi, sinzi ko nivyo nyene bitandukiye abandi abantu bo mu barabara. Kubona tubona ko nkene babisha, ntibabisha bisanzwe kubera ari wakandu babakuramo ko ku muhogo baguma bakuramo. Ubu abaye umuntu wagera kabiri tubibonye ivyo. Umwe yari yagiriwe ivyo ku 14 numero 1 ubu uwundi bagiye hajya nyene ku musigiti. Nukurikira babaje cyane kubona abanyamwema nkene bahora bicwa. Ubu bibaye abandi bantu atari urukoba baguma bicwa uyo abo umuntu wa nyuma.
Abanyagihugu bo mu Buyenzi bemeza ko babanye neza amoko yose ndetse n'abanyamahanga bahaba. Ikindi bavuga nuko bafite abajejwe umutekano bakwiye, abo babasaba kongereza ingufu.
Nukuri turatangaye kubera mu Buyenzi umutekano twari tufise kandi abapolisi baruzuye kandi yari igihe babona ko baguma batembera. Nukuri turasavye tutakambye ibi bintu kubandanya kuko mine yacu ya Buyenzi bari gutufasha bakakora akazi bakenewe kubera uyo mutekano utuguma tuvugwa ko tufise umutekano mu Buyenzi. Tutanguye kugira ubwoba, abapolisi barahari barahembwa sinzi kubera iki abantu bagume bapfa. Turatangaye kubona ko hari abapolisi baguma batembera umuntu akicwa kandi tuzi ko tufise umutekano. Igishoboka ni inzego z'umutekano bazongereze bazinguvu tureke kubona ibintu bene ibi kubera turatangaye cyane kubona abantu baguma bapfa.
Kugira abantu ntibabandanye bapfa, umukuru wa karitiye ya 4 mu Buyenzi arafise icyo asaba abanyagihugu arongoye basanzwe ahanini bakora akazi ko gukora imiduga mekanisiye mu Gifaransa.
Se duhamagariye abanyagihugu situnze abanyumba 10 ni kuraba abantu ijya miduga yose iri kuyabara kugira ngo bayikure kugira ngo uko cyo usanga n'ingozi zikibi zicazi ziguma zicare zinyegeza hajya munze mujya miduka ico gituma twese tusabiza abanyagihugu n'abanyumba 10 kimwe na abanyumba 10 kugira ngo dufashanye ico kibazo cy'umutekano guko birateye isoni kandi bikababaza ko umuntu aza gukerera umuntu ahantu abayijyamye
abantu bashobora kwibaza bati ikibazo cy'imiduga ko ari imiduga abantu bakora ari nabwo bibaho abuzima mu barenganije
oya ikibazo cy'imiduga urabona yuko hari abantu bazana umuduga ugasanga umara ni imyaka 2 imyaka 3 none uyu muduga nimba aza gukoresha none ndashobora kuwutwara kugira ngo nawe afise urupango na utware mu rupango rwiwe ariko ahantu na ukore acagenda ariko twanga yuko bijya bintu cyusanga nabantu bacha bikikamukizo gasanga byinyegeje mu miduga
mu kiringo cy'amezi abiri uwo mutama yicyuye muri zone ya Buyenzi agize umuntu wa gatandatu yishwa kerewe izosi mu minsi heze igipolisi cyacha fatanye itonga umuntu ari mu bakerera abandi yari yafashwe ahejeje kugerageza gukerera umupolisi ariko Imana irakinga mbere akaba hari na bamwe bamwe bacitse ku icumu bemeje ko bari bamaze kumubona eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
abana bavukanye umugera wa sida batinya kuganiraho nabo bigana mu mashuri baba batinya gukumirwa babiganirije umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ingorane ya mbere abana bagendana umugera wa sida bavukanye no kubimenyeshwa n'abavyeyi kuvyakira naho bigatandukana kuri buri mwana.
Nabimenye mama ruka bingi yabimbwiye nangu umwaka wa mbere narashavuye ndababara ndibaza ni kuki roba imana yoba yarahisemo jewe ndaje kwa muganga muganga aramimanuro ndabyikuramwo irahera nzatatangura gufata umuti ndawunywa ubu ndawufata neza nangora nibinebra
papa yambwira ngo ngwaye inkorora ndo ndanywa imiti ndatinda ndamenya kubera nazo ndatonda kwa muganga buri gihe cambwira ati burya rero wewe turwaye indwara idakira kandi mama wawe niyo yamwishe gusa wihangana ukomeze kubibamo nanje nzo kuba hasi gusa nta na kimwe byambwiye kubera nari nkiri muto
kubera ikumigwa bagiye baragirirwa n'abana bagenzi babo mu mashuri mato abageze mu mashuri yisumbuye cyane bayegereje baratinya kubwira abandi ko bagendana uwo mugera no kubashingira intahe kubijyanye nawo ariko hari abamaze kugerageza kubikora
muri primere kujya kuntu abana baguma kumirana hari ukuntu nyene abana babicishamo tubana abandi bakabinuma gusa bigisha kubera baguma bamba hasi ntacyo byantwaye ku banyeshuri dusanzwe tuzinanye nyene ko twese twavutse uko turaganira hagati yacu ariko ku wundi muntu atavyaze ndushaka kubimuganira kuko cyo bituma adukumira
kubera naratinya kubivuga kuko bacha banseka bakankekeza ngongo yamugera wa sida ngo zinabajimana Naciye mpitamo kuza ndabyinumira hari igihe nyine tubabwira ati ntukabe wizera yuko gikomeye ushobora kugendayo kwa muganga ukipimisha ukareba uburyo mu mubiri wawe ujyo bimeze nimba uwanduye nimba utanduye
ababyeyi babo bana bavuga ko muri bino bihe kubakumira ku mashuri vyagabanutse unumwe mu bavyeyi babo yemeye kuvugira kuri mikro yacu
ndafise umwana agendana umugera wa sida
arabizi ko agendana umugera wa sida
arabizi yifuza muri nisese kandi ari ku miti twarabanje nyine kumutegura turabimwumvisha ko ntagendana umugera wa sida Terezo ya kwiga akabandanya katomara amashuri kageze mu bigera gashaka kibara ku mwana akomenye kuri kwamye n'umuntu nk'abandi aratonda ku ishuri iminsi yose akiga akikina n'abandi je ntango narambwira ku ishuri baramutoteza cyangwa bamuturubike
mu ishyirahamwe ry'abagendana umugera wa sida RBP plus mu Kirundo rimwe mu mashyirahamwe afasha abo bana ku mashure bavuga ko gukumira abana bagendana umugera wa sida ku mashure bisa n'ivyaheze basabana ntaryo abo bana kurokora ubuzima bwa bagenzi babo muko bashingira intahe kumabi y'ico kiza roho nyanganda Deo Ndayisenga n'umugenzi w'abana mu mugambi wa RBP plus ukurikirana abana b'imfuvyi n'abandi bageramiwe n'umugera wa sida
nta mwana ashobora kwicara iruhande y'ugenda n'umugera wa sida ngo amwinuwe kuko nabo bandi bana baramaze no kuronka inyigisho zo kugira ngo bene wabo ntibabakumire ico twobahanura nuko ubwa mbere yuko bomenya ko iyo uriko uratanga inkuru cyangwa buri kiganiro muganira na mugenzawe birafasha kuko wa wundi ataramenya ingene agenda n'uwo mugera wa sida ashobora nabo nyene kugira ngo yipimishe abimenye ari nacyo gituma mu mitumba yose inyuranye twatanguye igikorwa cyo kwigisha abana bose dusabe dukorera ko kugira ngo uzi ko atari ipimisha yipimishe kugira ngo amenye amagara yiwe imwe nahagaze
Isaac Nduwayo umuyobozi w'ishuri shingiro rya Bushaza mu gisagara cya Kirundo rimwe mu mashuri rimaze kubonekamwo abana bagendana umugera wa sida avuga ko bakurikirana ibibazo vy'abo bana iyo bishitse bakabitura babugurukiye ko bagendana umugera wa sida mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ibibazo by'umugera wa sida mu bana, hari n'umwuga w'uburaya byo kugurisha imibiri byatangiye kugera mu bana b'abakobwa batarageza ku myaka 18 y'amavuko muri mu ntara ya Gitega. Fidel d'Antoine Sabimana yagiye kureba imibereho yabo.
Ivyoroshe na gato kugira ngo umenye ahantu hakoregwa uwo mwuga wo gucuruza umubiri, hamusanga yihishe mu buryo budasanzwe, ahandi ugasanga hakingiwe n'abakiriya babagura imibiri canke abakorana nabo. Ariko uri kurarengana muri tumwe mutubare mu gisagara ca Gitega, ushobora kubona abana b'abakobwa batonze ku mpome z'utwo tubare. Bigoranye cyane, babiri muri abo bana bakuru uwo mwuga batarakwiza imyaka 18 baremeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika, naho batashimye ko amazina yabo avugwa. Uno muyabaga w'umukobwa afite imyaka 17, yavyaye afite imyaka 16.
Cyanarage Bujumbura ndakora cyanda acyatu munga nere ndamaze kunere ndacamba na bayo nabi cyanda tamuhira amaze gutamuhira na nyene mbona mbayeho nabi cyanda ndacaje nzi n'igitega cyaninjira muri ubwo butema kuko mbona atakuntu nobaho n'uwo mwana cyanangura gukora ibi bintu nyine by'ubumara kugira ndabe yuko noronka y'inzu ndabe nuko ngena uwo mwana yobaho.
Uno nawe yavuze ko afite imyaka 17 ariko yavyafise imyaka 15 gusa.
Jewe mu Musanze nta n'abavyeyi mfise, mukuru wanje yararongowe, kandi nawe ni basazanje. Bacavuga ati ndamutwareyo namukuwe, niko rero guca nshika ngahanye, mbuze gukora ibiyinge, mvuga ati reka ndondere ndabe iyi nzu mbamo n'uyu mwana na jewe, ukeye mu gatondo ndabe ko ronka icayi n'iyi nzu ndimo kugira ngo tuyiri.
Muganga Nzeyimana Sylvie arongoye ikigo Humura kijejwe gukinga no kugwanya mabi afatiye ugitsi, na avuga ko bibabaje kuko abo bana bashobora gufashwa mu gihe bo kwitura ico kigo.
Iyo umwana atarashikara imyaka 18 avyaye, no kuvuga ko ico gihe abara yarabonanye n'umugabo. Ico gihe rero yarabonanye n'umugabo, nubwo yoba yabikoze bavyumvikanye, uwo mwumvikano w'umuntu w'umwana ntushobora gusigurika. Muri ico gihe duca tubifata nk'uko yahohotewe, yafashwe ku nguvu. Yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo, turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye, hanyuma uwo muntu akakurikiranwa n'ubutungane akongera agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko n'umwana wiwe. Bashobora kuba hariho abatabizi, ariko hashobora kuba n'ababizi mugabo baciye bahitamwo guca muri ubwo buzima. Bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arabumvisha ko hariho abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza.
Abana bavyara bagaca birukanwa n'imiryango yabo. Muganga Nzeyimana Sylvie agira ati
turashobora kumubaza iyo yajava ko agifise abavyeyi, agifise umuryango. Tumaze kumenya yuko uwo mwana agifise umuryango, duca turaba tukagerageza tugatuma ko uwo muryango wiwe, tukabahamagara tukababaza icyo biyumvira kuri uwo mwana, hanyuma tukongera tukabumvisha ko uwo mwana akiri uwabo, bakamutahana akagenda agasubira mu muhane wabo. Hari igihe bikunda, hari igihe bidakunda.
Murafise ingufu mushira kuri abo bavyeyi?
Ego turazifise mu bisanzwe umuvyeyi yavyaye umwana aguma ariwe amuhagarariye umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana iyo bishitse rero hari hababirukana kubera nabo nyene kutamenya iyo bishitse rero duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize zongorane aguma ari umwana wabo kandi bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira tuca tubabwira rero yuko ibyo bategeza kubikora ukadusanga rimwe rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingena amategeko ameze benshi barabikora
uwo mufaso narongoye ikigo humura avuga ko ico kigo cashinzwe n'ubushikiranganje bw'ubushigikirana agateka kazina muntu n'ukunganisha ibitsina bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitagateka k'abakenyezi Onifam kugira ngo kizoba karoro mu Burundi bwose mu gukinga no kugwanya mabi afatiye ugitsina ico kigo kikaba gifise abashikiriza manza abize ubuhinga bwo guhumuriza batuntuye imitima n'abaganga begamiye ico kigo Fide d'Antoine Sabimana igitega ijwi rya Amerika
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramukije nongera ndabahikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano abatumire ni babandi nyene babiri Honorable Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pade hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi
mugitegurirwa na studio Ijambo
mushinga ntayese bomana no munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi
no no kuvuga ngacuka mugabo reka kuvuga ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi migambi y'imibano n'ibindi ivyo umuntu atasinzira atarara ntibuca nta mwanya afise ukwiyumvira ivyo icyambere rero no saba nuko abarundi bararushe ubu bwicanyi buhagarare bukwina ubwicanyi buhagarare ico ndagisimitse ko kuko aha a uravye kwaruka nabandi bantu bariko barapfa muri ibi hamuhengera umwana avuye kwisumamo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'igipolisi niba bara abapolisi niba bara abandi bakamurasa amaso mu yandi gutya ivyo bintu bidahagaze
ubuvuga tubwikanye buhagarare none buhagarikwe nande
nisha nagira nko
ubugira tamenyeka
nisha nagira nko barire hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzobazwa bibiri kubira kuko hariho leta iye ibarega ari tabarega niko bimeze hari inzego zizitwa ko zijeje umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwa bo nibo mbere no kebura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi kuko ibi irinzori wame yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikiye cyane bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo secteur azobibazwa aba batangwe uza barafatirwa ibihano wibaza kubiva he nayo maraporo ibire ntibizuhagarara nico gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko raseseka byarenze hanira icya kabiri nuko ibi byose byafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iri honyangwa ry'amategeko iri honyangwa ry'amasezerano y'Arusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mbunyamaswa ibyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyose subira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano ya Arusha cyosubira ku nzira ya demokarasi ivyo bitabaye ibiganiro nivyo bintu byihutikwa agateka kazina muntu bica bijana urumva maze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa gukuramo umutima ugaciye himba byirondoka nta wakivuga agateka kazina muntu ivyo rero nivyo byihutirwa ibindi by'imigambi amatungo ya leta yibwa nibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wewe uziko utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera wawe ukavuza mu bamutoye mu byimba mu ruvubu ya Karuzi bari bamufatiye aho iwabo w'abantu wewe wumva woja mu migambi ya iterambere ry'igihugu bigenze
gute ariko ari ikintu honorable Nzoji bwami yavuze ati byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire nawe mukavuga ko mubihurira ko ho bitohoza kugira uwo bikoza amenyekane
cyane
mu gihe ubikoza ataramenyekana uhoko gwiki
byo hagarara amatohoza nanye narashoboka mugabe bidahagaze nta matohoza ashoboka kuko abari kubigira nibo abari gutohoza bamwe nibo bagirizwa ivyo amatohoza mva makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nziri kurasha mu Burundi cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nk'uko bamaze iminsi bapfa biracagoye nicyo gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho rega ibi byose byo kudadaza nivyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hari inzego zijeje umutekano abantu bazokwita twe nicyo gituma mu mugambwe dusemera tuti nyabona tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nkuko bapfa muri
honorable Nzoji bwami ninde zohagarika ubwicanyi buriko buraba
ubwa mbere nagira ngarufi kuri mwezi yabereye Arusha bakaganira hanyuma bamwe bakamagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero Arusha n'ubu ntibisa na gato igihe twaje Arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batwabugarirako twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwatwe n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe baribo batwara urumva rero n'ikintu bita komba afro renverse ntibisa nabigaje Arusha
nigihushane
nico gituma nkabambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanye arabahera mu gitondo gushaka kumugoro bavuga ibinyoma ku maradi ya mwamba bavuga yuko amasezerano ya Arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko bwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagaca bavuga bati agateka rero kabo bana baba jeune nimugende mwugare amakartier mutera amagrenade abapolisi
ariko hari uvuga ivyo
mbanze ne kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu nuko ejo muzogenda isaha zinaka none sivyo bavuga imisi yose gushika naho bajejwa atakazina muntu bavuga ati agateka kanyu nivyabindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma cambaye ubusa amasezerano y'i Arusha barazi neza bazogende bicare bagira ikintu bita examen de conscience nta amasezerano y'Arusha yigize arengwa muri iki gihugu ntahabwirizwa shingiro yigize rirengwa muri iki gihugu mugabe cyabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa nta amasezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe
ninde yohagarika ubwicanyi buri ko burahitana abarundi no munsi
icambere nuko bokwemera tukicerana mu biganire mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasezerano yose yarenzwe cyangwa bwirizwa shingiro ryarenzwe mwe bwirizwa shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho chamugenda mubaze sentare ibwe irabibwirizwa shingiro ivyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishuriti ntabwirizwa shingiro ryarenzwe
ariko honorable kebura uno munsi ubwicanyi bikuburaba kugira buhagarare hakogwa iki gikogwe nande
abarungi kabo bantu kwita ariko muri urazi gufata ibibondo atari basirikare ukabita mu makambi wimvira ko bovaye gute none
ubu ni bo bitaga
mu basoda mu makambi bari forme ukabarungi kayo uni mugende bovaye gute ni muhagarike guhenda abantu ni muhagarike ikinyuma ni muwe onete
kubi bubwira tasiano
nese wandi ko ndarabe ugaraga niwe ndiye atamenya ababwira abo beza kunywana ku mugoro
wa muri tumbiritse
ni muvuge ukuri muti hajya twagombe byicaro twagomba kwankiriza demokrasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta nibwirizwa shingiro ryare ije yabaye byarabaye hanyuma musabike kongwe hanyuma murabikuta
cyagaragara kuri umeze siko bose bameze rega
gerageza na gatuwe mu bikoni
hakogwa iki gikogwe nande
navuze bwa mbere bwemegwa butemegwa ubutegetsi biriko birakogwa murabibazwa ibyo namategeko yiwacu namvamakungu namuza makungu niyo ntibeshapa niko bimeze abandi babo bazwa nabivutse iyo hageze amatohoza amatere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze
kugiti ciwe
nababwiye uri gipolisi cyangwa gisadagikora hariho bajezwe karere kanaka hariho ababa bariko baropera muri iyo community
abakorera muri ako karere
ibihabera utegeza gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde iko niko bitegeza kugenda niba ntidutande ku imyiko mu canke tugira do filosofi kuri icyo biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobicu kandi abo bariko barabikora uno munsi ntibarara bimutse mu Burundi icyo canke hirya yeje bizobagaruka ko bazobyishura kuko ibintu biriko birahogwa muri igihugu ntibizokwijyana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi n'ejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma
icyo
gituma rero abo butegetsi buriho buvyumvirize buba bwemewe butemegwa buba bwisunze amasezerano yarusha canke utayisunze ibikiho birakogwa bizobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikogwa bazobibazwa nabo nyine ku giti cyabo
mu gusozera umwizerunga niki ko ejo canke hirya y'ejo akamo k'abatavuga rumwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
akizero umwizero si munini cyane mugabo nkuko jewe nabivuze mu minsi heze cende natungo nonzwe no kwizera kuko abarundi bose sabana babi ntibakeneye ko bene wabo babagwa nk'intungwa hanyuma makungu nayo nyine adufasha ariko arabibona ivyo vyose ni ibintu manizera mugabo ahandi naho nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizerunga niki honorable Augustin Nzojibwami yuko akamo k'abatavuga rumwe na leta gashobora gukira ico gahinduye mu bijanye n'amahoro mutekano
imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego
ndewe ni ubahumurize nagira ni ubahumurize
umurize abari ku kivi
hejuru yasa
abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo nabanazi ngo niki iyo ni strategie de retention perpetuelle no kuvuga bame umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga siboma natasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora ko avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta nahamwe ikibi ikinyoma cigeze
kiseke umwizerunga niki ko akama k'abatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero turabashimiye cyane mwumvaga rero ikiganiro Ntorere Kazoza intamenwa nako muratubabarira nuko ubwo rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika